izo ntarukwa zitatu zihana imbibe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bazibamwo bavuga ko imirongo y'amaradiyo harimo na radiyo y'igihugu idakora neza, ibyo ho bituma hari amakuru batamenya.
Ubu hariho ubuce bumwe bumusanga iradiyo idafata neza, byo bavyiza bongeye ko uburyo umuntu ategeza kumvira iradiyo ahari hose.
Kubijanye n'ibice bitumvikana mu maradiyo mu Burundi, Metode Niyondiko, umuyobozi w'iradiyo y'igihugu kuri mikro z'abakunzi bacu kuri uyu wa gatatu, yavuze ko mu minsi ya vuba bizotorerwa umuti.
Ahantu iradiyo nkuru itarashobora gushika, hatwovuga nko mu bice byo mu buraruko bw'igihugu, nko mu Kirundo, mu Kayanza n'igice cya Cibitoke. Ariko twababwira yuko inzego zibijejwe ziriko ziragerageza kugira ngo turonke ibikoresho amasoko yaratanzwe, tukizera yuko vuba cyane bizoba byagiye mu buryo ahiravyo muri igihugu izoshobora gushika muri ico cyose cy'igihugu.
Oscar Nzohabonayo, umuyobozi mukuru wo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bwo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, ari mu kiganiro c'ikibiriraho cabereye ku nzu y'abamenyesha amakuru iri Bujumbura, ari naho hahimbarijwe umunsi wahariwe radiyo. Yavuze ko iradiyo ari kirumara muri kino gihe, haba kuwize n'utaciye ku ntebe y'ishure.
Se guhimiriza abantu inyifato nziza yo baranga kugira ngo bashobore kuja mu iterambere, harimo kubakebura biciye mu biganiro, biciye mu makuru n'ibindi. Novuga rero yuko uruhara rw'iradiyo ari ntangire cyane cyane mu mibereho y'abene igihugu no mu mibereho mbere y'abarundi.
Ikindi abo bumviriza amakuru mu Burundi bavuga nuko amakuru aca ku maradiyo atandukanye atagifise akanovera nka kera. Bemeza ko hari ibyo babona ko bamenyesha amakuru batinya kuvuga. Aba bumviriza amakuru bari mu gisagara cha Bujumbura no mu gihugu hagati.
Oya na ka kera niko kari byari bifise akanovera kera, nayo warawusanga ruwibiri aho mu barabara cyakavahe usanga arakorokeye kumenyesha amakuru. Ko waragize neza ko babasabye ibintu by'amakarata,
sinzi ko ari kubera abategetsi, sinzi icyo twabiva ko ahandi bya kera n'ibyo ubu siye kimuraze byatandukanye.
Bavuga ko baca bahitamo kuja kurondera ayo ku mbuga hwaniro, naho ibicaho byose bataba babyizeye.
Twemo dukoresha mu bintu vya ma reseaux sociaux kuri Facebook, muga twumviza amakuru y'amaradiyo yose ayavuto ku iradiyo. Kuri reseaux sociaux baranoganza neza kenshi amakuru uza gusanga yavuze ku maradiyo no kuri reseaux sociaux barayavuga, ariko ntibayavuga cyose.
Nabonye babivuga amakuru, ariko iradiyo irya ngurukana bumenyi rumba barabikwire ukabibona nyine kuno bimeze gutya
ku mbuga anya bakeneye ko umuntu ayayungura akamenya y'ukuri.
Ikindi bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basanga cofasha mu gukoresha ubumenyi bwabo nuko amaradiyo yokora mu mwidegembyo, kuko byotuma baronka amakuru yuzuye kandi yizewe.
Nuko baba kwidegembya ku binyamakuru igatoza amakuru ijya no hino bisanzuye. Amaradiyo ni menshi kandi ntibadondera amakuru cyane nkuko yaronderwa kera. Hanyuma hari akundwa n'abanyagihugu batakiriho.
Harahize imyaka ya baba icumi leta y'u Burundi yugaye amaradiyo atandukanye yasamiranira mu byuma bya FM mu ntara z'igihugu. Ayo kandi arimo na radiyo y'ijwi ry'Amerika ndetse na BBC. Amwe muri ayo yakorera mu Burundi yagiye afungura imiryango hanze y'igihugu, aho abayarongoye bari mu buhungiro. Basigura ko hakorera muri iki gihe bashobora gushikiriza ibiganiro n'amakuru ku Barundi baba mu gihugu imbere no hanze yacu hakoreshejwe imbuga hwaniro. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bahagarariye ayo maradiyo, baribwira ko bakora mu buryo butaboroheye ariko bakagerageza kugumana umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Jean Philibert Karangwa arongoye radiyo PCFM ijwi ry'ugwaruka ikorera i Hamburg mu Budage.
Gushitse mu bihe bidasanzwe aho twateshejwe igihugu, aho radiyo itagira aho ikorera, aho iradiyo zaturiwe, iradiyo zaburabujwe, mugabo inyuma y'ibyo byose naho turi mu buhungiro, tukaba twagerageje kurondera ukuntu tubandanye tumenyesha amakuru, na cane cane ko bimenyesha amakuru amaradiyo yigenga yarahejeje guturigwa. Nibyoroshe kubera ko dukora mu kinyegero, mugabo turakorana n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu mugambwe uri ku butegetsi nibo baheza bakaduha ayo makuru. Hama iyo inkuru abantu bayihuriye ko ari batatu bane, ugakurikira n'ibyandikwa n'ibindi bimenyesha amakuru bivugwa hirya no hino, turaheza tukaronka amakuru umwe nayo hama tukayashikiriza Abarundi.
Uyu munsi wahariwe radiyo ku isi uba ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri buri mwaka wahawe icivugo kigira kiti iradio n'imihindagurikire y'ikirere mu Burundi naho bawuhimbaje ku civugo kigira kiti kahise kiradio iterambere ridakumira n'ikibanza cayo mu gihe twimirije amatora ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru bukaba bwatangaje kuri uyu munsi wahariwe iradio ko bumviriza iradio mu Burundi bagera ku bice 85% ku ijana. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.